Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Ndabara mukije nchuti wakunzi wa radio Inzamba gateka kawe ni wa mwanya wa makuru mu Kirundi ayo twabateguriye kuri ino genekerezo rya 2023 myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 ahagaze kuri izi ngingo nkuru. Amakenga ni yose mu muryango w'uwitwa Cyrilo Hamenyimana yahoze mu gisirikare cya kera XFAB ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa mbere muri komine Kibago intara ya Makamba. Muntara ya Rumonge ku mutumba gatwe abana bane bakiri bato barafashwe bajanywe guca amafaranga mu gihugu kibanyi cha Tanzania abavyeyi babo bana ngo bakaba babifisemo uruhara murabitega yompi mukanya. Abanyagihugu bo mu gisagara cha Rumonge barasaba barongoye komini ya Rumonge kubatunganiriza aho ni nyuma yaho bahaye amafaranga ishyirahamwe ryitwa New Vision for Development ryavuga ko rije gukura imyanda yo mu ngo none ngo ntawurasubira kuri kubitijisho. Ano makuru mukaba muri komi yashikirizwa na Jewe Josine Kaze mu mwanya Ido Nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa. Hari umugabo yahoze mu gisirikare cya kera Cyrilo Hamenyimana yahagaritswe n'igipolisi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere. Ibyo bikaba byabereye ku mutumba mbizi wa komine Kibago mu ntara ya Makamba. Icatumye ahagarikwa kikaba kitaramenyekana mu muryango wiwe amakenga akaba ari menshi. Ido Nido na Beni Axela Kana.
Cyrilo Hamenyimana niryo zina ryo mukukuruke mu gisirikare cya kera akaba yahagarikiwe ku muhaniwe n'igipolisi cya komisariya ya komine Kibago. Amakuru dukesha bo mu ntwaro avuga ko Cyrilo Hamenyimana yeretswe umutahe ariko ngo bakaba batamwemereye kuraba ico yagirizwa kuri uwo mutahe. Ibitera amakenga umuryango wiwe kuko utazi icatumye ahagarikwa. Ayo makuru nyene yemeza ko baciye amushikana imbere y'inyamiramabi imbere yo guca habwa ubujejwe iperereza mu ntara ya Makamba. Uwo nawe ngo akaba yaciye amushikiza mu gashuri k'igipolisi ca komine Makamba. Amakuru ava mu muryango wiwe avuga ko Cyrilo Hamenyimana yahagaritswe kuri uyu wa mbere mu gihe yari yaduze mu muryango we kuri uyu wa gatanu havuye mu gisagara ca Bujumbura aho yaraje no kumara urubanza rw'umubanyi wiwe. Uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutashoboye kuronka kuri telefone yaba Emmanuel Manariyo arongoye igipolisi mu ntara ya Makamba co kimwe na Merowe Ntunzwe n'Imana arongoye iperereza muri iyo ntara kugira batange umuco kubijanye n'iryo hagarikwa. Kuva uwo Merowe Ntunzwe n'Imana arongoye iperereza atanguye amabanga yiwe mu kwezi kwa gatanu mu baharanira agateka kazina muntu mu ntara ya Makamba bamenyesha ko abahoze mu gisirikare ca kera babandanya bahigwa buhongo. Mu kiringo c'amezi atatu babiri mu bahoze mu gisirikare ca kera baramaze guhunga batinya kwicwa. Uyundi atuka izina rya Charles Hamenyimana akaba atawuramenya irengero ryiwe. Abandi bagera kuri bane barafunzwe barenganijwe nk'uko bimenyeshwa nabo baharanira agateka kazina muntu.
Arakoze Beni Axela Kana. Umugabo umwe wo ku mutumba gatwe komine n'intara ya Rumonge ari mu minwe y'inyamiramabi kuva ku muhingamo wo kuri uyu w'Imana yagirizwa kuba yafatanywe abana bakiri bato bajanywe mu gihugu cya Tanzania nk'uko amakuru avaho kuri uwo mutumba bivuga. Ababyeyi babo bana bakaba bavuga ko aribo babarungitse kubera ubukene buri mu miryango yabo. Tubibaze Vanessa Muhiteka.
Uwo mugabo yafatanywe abana mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana yafatiwe ku mutumba munigi munizo nikizuka imbonera kuri ngo nizo zamuhagaritse zimuhagarikana n'abana bane zimwagiriza ko yari kagerageza kubafatira amapikipiki kugira ngo bajane mu gihugu cya Tanzania gukora ubuzi buruhisha nk'uko bivugwa n'ababibonye. Abababonye bavuga ko abo bana uko ari bane ukuze afite imyaka 13. Ibyo biremezwa n'abegereye ababyeyi babo bana banavuga ko boba bari babarungitse guca amafaranga muri icyo gihugu kibanyi kubera ubukene buri mu miryango. Kuva ku muhingamo w'ukuru w'Imana uwo mugabo akaba afunganywe n'abo bana bane mu gashuka komisariya y'intara ya Rumonge nk'uko amakuru avaho mu Rumonge abivuga. muntwaro kuri uwo mutumba wagatwe baremeza ayo makuru. Umwe mu batowe kuri uwo mutumba yemeza ko abo bana bafunzwe, asigura ko bigoye kuko ubukene mu miryango atari agaseseshwa rumuri. Abari mu mashyirahamwe aharanira agateka k'abana munomongi basaba ko botezurirwa. Kuri ayo makenga y'abaharanira agateka kazi na muntu, uruganda rwa radiyo Inzamba rwakuye ku murongo wa telefone Melikio Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge ruramukena.
Abantu 38 bagirizwa kunywa no kudandaza ibiyayuramutwe nibo bafashwe. Amasasu arenga 1000 n'inkoho imwe hamwe n'ibiro 205 vy'urumogi birafatwa n'igipolisi mu ntombero y'ukugwanya ivyaha ndengambibe mu bihugu vyo mu karere ka Afrika yo hagati n'iy'ubuseruko. Ivyo bikaba byashekirijwe n'umugenduzi w'igipolisi Mekia de Rucheke mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere mu gikorwa kigira indwi citiriwe Operation Usalama. Tega matwi umugenduzi mukuru w'igipolisi Mekia Rucheke.
Joye kuko rero camaze iminsi ndwi muri byo bihugu byo turere tw'umuseruko n'umanuko kandi byabaye ku matariki amwe. Mu Burundi ico gikorwa cabere mu ntara zose z'igihugu kikaba cari kirongowe n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi hamwe n'ibindi bisata bijejwe kugwanya ivyaha bene ivyo kuvyerekeye kudandaza no kunywa ibiyayuramutwe. Ibiro 205 n'18 vy'urumogi wa cannabis yarafashwe. Abantu 38 badandaza canke banywa urumogi barafashwe. Muri abo harimo abagore 8. Abadandaza bari hagati y'imyaka 23 n'imyaka 22 bose bakaba barafashwe barashikirijwe ubutungane. Ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu n'ingenzi zinjira mu gihugu mu mpisho, abana 6 b'abahungu batarakwiza imyaka 14 barahagaritswe mu ntara ya Karusi bajyanywe gukoreshwa ibikorwa by'uburimyi mu gihugu cya Tanzania. Amatohoza arabandanya kugira ngo hafatwe baragomba kufatwa muri icyo gihugu. Ku byerekeye urudandaza rushekuri n'amategeko y'uganisha bito bito bicira umuriro, amasasu 1,060 akoreshwa mu nkoho y'ubwoko bwa Kalashnikov yarafashwe. Hafashwe kandi inkoho imwe ubwoko bwa lance roket n'ibisasu 2 bikoreshwa niyo nkoho. Amasasu 70 akoreshwa mu nkoho y'ubwoko bwa mitrayeze yarafashwe. Hafashwe kandi igikono c'amasasu akoreshwa mu nkoho y'ubwoko bwa mitrayeze naho hafashwe. Ivyo nta muntu ashobora gufatwa, mugabo bose bakaba bariko bararonderwa n'igipolisi kugira ngo amatohoza abandanye.
Umugabo yarazwi ku izina rya Elias Nsabimana wo ku mutumba Dusasa muri zone Rugazi ya komine Kabarore mu ntara ya Kayanza yarishwe ku mutaga wo kuri uyu w'Imana nk'igihe cy'isaha 6, akaba yarasogoswe inkota n'umuhungu wabo yitwa Etienne Mudahemuka. Inkuru zivaho muri komine ya Kabarore zikamenyesha ko Mudahemuka Etienne yagandaguye se wabo amwikeka ko ari we yaroze se wiwe yarahejeje kwitaba Imana inyuma yo kumara iminsi itari mike akitswe n'amagara. Nyene kwagirizwa ico caha akaba yaciye afatwa, ubu akaba ariko akoregwa dosiye kugira ashengezwe imbere y'ubutungane. Ustaniri wa komine ya Kabarore Beckman saguye agasaba abo arongoye kuvavanura n'ingendo y'ukwemera ibintazi kwagirizanya uburozi no kwihanira, agahamagarira nyabuna abafisi ibyo bapfa kwitura ababijejwe kugira babatunganirize. Tumira mate mukanya ano makuru arabandanya.
Inzamba
ayajanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Abategetsi bategerezwa kwemanga kwicaha cyo kunyuruza abantu bakabwira irengero gihari mu Burundi, amakungu nayo akamenya ko ico caha cagohomera bunwa kibandanya mu gihugu. Ayo majambo niyo Pacifique Nininahazwe arongoye ishirahamwe Fokode akoresha mu gutanguza indwi yahariwe isekeza ndondeza. Ivyo bikozwe mu gihe hasigaye indwi imwe kugira habe umunsi wahariwe kwibuka ku isi abantu banyurujwe bakabwira irengero. Kurikira Pacifique Nininahazwe.
N'indwi twahariye kwibuka abanyene babuzwe irengero bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu n'indwi kandi iteguwemo ibikorwa bitari bike harimo ibiganiro bitandukanye bizoza biraba bizoba bifatiye kubijanye n'ingene abantu bafatwa ababikora ingene bitunganywa ibitigiri tumaze kuba dufise ibyo bagiye barabugwa irengero inzego mpuzamakungu abantu bashobora kwitura mu gihe bababuze uwabo gucyo hazobamo kandi nakanya duhereza imiryango y'ababuze maze abatari bake bagashobora kugira ico bashikirije bagashinga intahe zabo zingene babuze ababo intumbero yadutumye twiyumvira gushiraho inondwi ubwa mbere ubwo nuko ari mu gihe amakungu buce yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe abafashwe bakabugwa irengero ryabo bitare victime de disparition forcée haba uwo munsi ukabuhimbazwa itariki 30 mu kwezi k'umunani kiramwaka ikindi kandi nuko mu Burundi muri no minsi twabonye abategetsi bo hejuru cyane mu Burundi bo bakwa kuvuga ko ata abantu ariko baranyuruzwa mu gihugu cy'u Burundi kugeza aho binavugwa n'umukuru w'igihugu wahagira ati nimumpe n'izina rimwe ry'umuntu yoba yaranyurujwe rero bino bikogwa bizotuma twerekana amazina atari make yabagiye barafatwa bakabugwa irengero ryabo tukizera ko bizotuma abategetsi b'u Burundi bahagarika kuguma bariko barahakana icyaha nk'ico c'ubugesera kandi cyatuntuje imiryango itari mike icyo twosaba abarundi mu gihe beniki nuko abishoboye bose boheza bagashyikira ibikorwa nk'ibi kuko nimba abategetsi uyu munsi bashobora kubaga kuvuga ko atabantu bafashwe ngo babugwe irengero nuko imiryango myinshi yababuze iri mu bwoba nuko benshi bagira batamwe twa najyogora natwe bacha batwica nico gituma duhamagarira ababishoboye bose kuza kudushikira muri ibyo bikorwa tugafatana maze tukavugira hamwe tubwira abategetsi b'urundi ko ibyo bariko barakora ari ibintu bidashoboka tukipfuza ko ibintu nk'ibi biriko birakogwa bishobora kuzotuma impera n'imperuka habaho ubutungane ko izo kwakoze ayo mabi bagacirwa imanza tukipfuza kandi ko impera n'imperuka ikibicaha cy'ubugesera kano karanda ko hagarara mu gihugu cyacu
abategetsi b'u Burundi basabwa kubandanya umubano mwiza hagati y'ibihugu bibanye mu ntumbero yo kugwanya ubugizi bwa nabi by'iterabwoba ibyo biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga inyonyabwoko ibyaha bituruka ku ntambara no gusinzikaza agateka kazina muntu ibyo bikaba babivuze mu gihe kwigenekerezo rya 2021 myandagaro uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kwibuka abantu bahuye n'ibyago bituruka ku iterabwoba Jean de Dieu Mutabazi arongoye iyo nama ONPGH asaba abarundi kubandanya biyamiriza ububisha bwose buturuka ku macakubiri reka tumutege yompe
twiweje ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abene igihugu b'inzira karengane nk'ari ya muruhagarika mu ntara ya Cibitoke ku igenekerezo rya 11 Rusama mu 2018 hamwe no mu rutegama mu ntara ya Muranja ku igenekerezo rya 2021 Ruheshi uyu mwaka inama nkuru ONPGH imenyesheje abarundi n'amakungu ibi bikurikira inama nkuru ije byo gukinga no kurandarana n'imizi amabaturutse ku ntambara n'andi mabi asindikaza agatya kazina muntu isubiye kwiyamiriza yivuye inyuma ibyo byaha by'iterabwoba kandi ikongera gusaba ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu ko ababiteguye n'ababishyize mu ngiro ko bokurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko inama nkuru ONPGH isaba abategetsi bakuru ba leta ko bandanya bakomeza ubucuti hamwe n'ibihugu bibanyi ibyo mu karere mbere no ku isi yose mu ntumbero yo gutuza ubwo bugizi bwa nabi bagakoresha uburyo bwose bushobotse inama nkuru ONPGH igahimiriza ko bose bobandanya biyamiriza ububisha bwose butuma umuntu atotezwa azira ubwoko idini cyangwa ibindi bimuranga
amakenga ni menshi mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge bavuga ko hari umugwi w'abantu baciye mu mihana bagenda baratoza amafaranga haraheze indwi hafi zitatu babwirwa ko ayishira hamwe rigomba kuzokura imyanda yo mu ngo bavuga ko ijisho ryabaye iryo bagasaba abajejwe intwaro kubabariza aho ibintu bigeze kuko abo bantu baza gutoza ayo mafaranga bazwi n'abarongoye komine Rumonge ni nkuru tubaza Alice Akimana
uwo mugambi wiswe igisagara ca Rumonge gisukuye uko niko abagize ishyirahamwe New Vision for Development basigurira abanyagihugu baba muri ico gisagara inzu ku nzu bababwira ko bagiye gukura ibisigarira by'imyanda iva mu mazu maze bamenye aho baje kubita abanyagihugu wa mu gisagara ca Rumonge bavuga ko babonye abo bantu bambaye n'ibibaranga amakuru avaho mu gisagara ca Rumonge avuga ko umuryango umwe wese watozwe amafaranga 1,500 mu mafaranga y'amarundi akabare ihoteli hamwe na mamangazini bigatozwa 5,000 nayo utubutike duto duto bita kioske za cafeteria hamwe n'amazu yo gushoneramwo ngo agatozwa amafaranga 500 ku kwezi gutashe
kandi bafite amapapuro tubaranga twitwa baje mu rurimi rw'igifaransa ko bari bambaye neza rero bakatubwira yuko dutegereza gutanga amahera 10,000 2,500 iyo badutoza bakatubwira yuko imibehende bazaca banza gukora iyo micafu twararindiriye turabura bashobora kuba barasibye kuko ntibigeze bagaruka biraduteye umutima uhagaze kuko n'abahora batwara iyo myanda bo ntibakitwara kubera babategwa babwira yuko bazabikora bazaca bafata ikinga ryiwe bayigurisha bayitware
abanyagihugu bakaba bari biruhukije mu gihe New Vision for Development yemera ko mu ndwi imwe rizotangura ibikorwa indwi zitatu zirarangiye ata n'umwe araseruka gutora imyanda ariko bararindiriye amaso ahera mu nzira abanyagihugu bo mu Rumonge bakavuga kandi ko abagize iryo shirahamwe bari bagabishije abahora bakuya iyo myanda bakoresheje amakinga ko uzosubira gufatwa ariko arabikora ikinga ryiwe rizogurishwa amafaranga ja mu kigega ca komine bagasaba rero abarongoye komine kubabariza abarongoye iryo shirahamwe ngo kuko bari bahawe uruhusha na komine Rumonge
basaba yuko mu ntwaro muri komine badufasha kugira ngo barondere abo bantu nyamba kuko batarabasuma hanyuma bagakora ibyo biyemeje kuko bavuga yuko komine bo barondera kugira ngo bashobore gukoresha ibikorwa kuko turashobora guterwa n'indwara ngaha muri kino kigara ca Rumonge
uruganda rwa Radio Inzamba ntirwashoboye kuronka kuri telefone Celestin Ntanga arongoye komine ya Rumonge wagiye shikirije kuri ayo makenga abanyagihugu bashikirije
dukubitire mu mpunzi z'abarundi zigendana ingwara zidakira ziri murongwe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ziridoga ko zitaronswa ubuvuzi nkuko byabwirizwa bidogera abajejwe impunzi muri HCR no ku rwego rwa leta ya Kongo ko icyo kibazo kizwi haraciye imyaka 4 ariko nticigeze gitora inyishu n'inkuru ya hawunkengurutse
n'ubukweri ntitubona ko ingene tugiye kubana ingene tuzabaho ahubwo twaje gupfira
iyo ni imyidogo ya bamwe mu mpunzi z'abarundi bagendana indwara zidakira bamaze imyaka irenga 5 mu ikambi ya Murongwe iri muri leta iharanira demokrasi ya Kongo mu karere ka Uvira ikibazo cyo kwivuza kiri mu bihanzo wa mugwi impunzi z'abarundi nkuko uwo twaganiriye abisigura
twerekere turafise amagogo atagira kwangana kuko nta mudagiteri dufite abaganga giye baragutererana gushyika ubu mu myaka isha kuri ine nta n'amabwiriza na turigera tubyirirwa nuko yitwebwe turahanduye kuri kuriya kuri ayisere nawe tubabwiye avuga ngo bariko barabyiga n'ubu ku rwego rw'igihugu yarigeze kuza ba PNMRF ibibazo yamabitwagije kandi nabavuga yuko yama yabishikanye ayitumyishe kujya tuyironke n'umugari
ico kibazo kirazwi hashize imyaka 4 haba muri asere canke mu nzego z'ubuvuzi bwa leta muri ako karere izo mpunzi zisaba kuronswa umuganga yo kurikirana ikibazo c'amagara yabo
ikintu cyose batwasaba yuko kweri bora bimwe badufasha bakaduha umuganga adukurikirana no kuzikuri kandi bakaduha umuganga azana ibipimo byose bisanzwe bigire ku murwayi
kuri iyo myidogo iri muri izo mpunzi z'abarundi zigwaye indwara zidakira ntitwashoboye kuronka umuvugizi wa ASR kugira agire ica bivuze ko
hawunkengurutse urakoze hayajanye n'inkino nayo ibitsindo 10 nivyo vyinjiye kundwi igira iya gatatu mwihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu nkino indwi muri basketball naho mu nkino zo gusozera ihiganwa byarabonetse ko abakinyi bashasha bazanye ubuhinga budasanzwe mwihiganwa ry'ubujumbura umunezero ukaba wari wose mu bakunzi b'ubwo rukino Ido Nido na Jacob Sibomana
Mwigano ry'umupira w'amaguru mu Burundi kunkina indwi zakinywe zitanu muri zo imigwi yatsinzwe igitsindo kimwe rudende izerekana ko imigwi isa n'inganya inguvu aho twovuga Atletico New Orleans yatsinze Kayanza United kimwe kubusa nico kandi Vitalo yatsinze Flambeau du Centre Burundi Sport Dynamic nayo nyene yatsinze Le Croco kimwe kubusa ico gitsindo kandi nico Bumamuru yatsinze Flambeau de l'Est eka na Olympic Star nayo nyene yatsinze Messager Ngozi igitsindo kimwe kubusa Rukinzo anganije na Buja City igitsindo kimwe kukindi nayo Musonga titsinda Royal FC ibitsindo bibiri kuri kimwe ukabari wo mugwi wonyene watahukanye insinzi kuri yo nzugira gatatu urukino rw'umunani rwari guhuza Top Junior yo mu Kayanza na Aigle Noir ntigwabaye kuko abakinyi b'uwo mugwi makamba bagize isanganya ry'umuduga bari koberekeza mu Kayanza geza kuri yo nzugira gatatu imigwi itatu ariyo Atletico New Oil Vitalo na Bumamuru ntiziratsinzwa zikaba zisumwe umwe wese amanota indwi naye imigwi ivuye mu cicaro ca kabiri ariyo Le Croco na Top Junior ntiziratsinda urukino na rumwe zikaba zifise ubusa Top Junior yo ikaba yamaze gusezera umumenyereza wayo kubera umusaruro mukwe. Muri basketball naho harabaye kuri uno w'Imana inkino zo gusozera ihiganwa kugira hatangwe udushimwe. Muri izo nkino urunani rusaba abakinnyi bashasha bava muri Sudan yo mu bumanuko barashimishije abakunzi babo mu gutsinda muzinga ku manota 175. Aya manota akababoneka gake mu ihiganwa ry'u Burundi. New Star nayo nyine yaguze abakinnyi bashasha yatsinze Le Ipo ku manota 68 kuri 50. Dinamitsinda Jim Kana ku manota 95 kuri 67. Nayo Kerne yatsinze Aigle Noir ku manota 65 kuri 42. Tukiri muri basketball mwumenya ko kuri uno wa kabiri ariho hazotangura muri Kigali Arena mu Rwanda inkino za Afurika zihuza imigwi serukirabihugu. Izo nkino za Afrobasket zohuza ibihugu 16 bigabuye mu matsinda ane. Mu itsinda A harimo u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Angola na Cape Verde. Mu itsinda B harimo Tunisia, Centrafrique, Egypte na Guinea. Itsinda C naryo rigizwe na Nigeria, Cote d'Ivoire, Kenya na Mali. Mu gihe itsinda D rigizwe na Senegal, Cameroon, Sudan yo mu bumanuko na Uganda. Biragaragara rero ko akarere ka Afurika y'ubuseruko gahagarariwe n'ibihugu bine, u Burundi butarimwo. Ivyerekana ko rwasubiye inyuma muri basketball.
Dushimire Jacob Sibomana ni no kuri no nkuru ijanye n'inkino duciye turangiriza ko ano makuru twabateguriye shimire mwese mwaduteze yompi Josine Kaze nari kuri micro ndabasezeye naho ubutaha